Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Venice Nshimiyimana mu Rwanda bikumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umutwe w'abaparakomando umaze iminsi nuhanganye n'ingabo za leta mu rwa mukuru wa Sudan Khartoum wemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'amasaha 24. Polisi y'u Burundi hamwe n'abakozi b'inzego z'iperereza basatse kuri uyu wa mbere mu ngo z'uwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni mu ntara ya Rumonge. Umubare w'abana b'abakobwa batwara inda bakareka ishuri ukomeje kwiyongera.
Yaba byari byashobotse ibyo biharuro byogeye burundu, kuko ku bwacu ntitwifuza yuko n'umwe yotwara inda atayifuje.
Josephine Rusiri ushinzwe urubyiruko mu kigo ABUBEF, ishyirahamwe ryita ku neza y'imiryango. Aya ni amakuru y'iwanyu mu ntara, mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avugwa ryo ntindo kwise mwateguriwe kandi zibona mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Na Aloyse
Bigirimana Venice turi ahere muri Sudani, impande zibiri ziriko ziragwanira kwigarurira umugwa mukuru wa Sudani Khartoum zemeza ko zaguye ibice zafashe ejo ku munsi wa mbere. Abanyagihugu b'i Khartoum bavuze ko habaye ibitero by'indege n'ibikoho bya muzinga ejo ku munsi wa mbere. Wabaye umunsi ugira gatatu igisirikare cya Sudani gitana mu mitwe n'abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces. Igice kinini cy'umurwa mukuru nticyagiriye umuyaga nkuba n'amazi ejo ku munsi wa mbere. Iyo migwano kandi yarahungabanije n'ibindi bisagara bya Omdurman hamwe na Bahri, aho ibiraro bifatanye na Khartoum byazibiwe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo ku wa mbere kandi yarateye ibyatsi izo ntambara, ahamagarira abakuru b'impande zishamiranye guhagarika vuba bwangu ngo ruhagarara bakagarukana ituze no gusubira kuganira. Ibi bisirikare bibiri biriko biragwanira gutegeka Sudani byarigeze gusangira ubutegetsi bw'imfata kibanza. Abagwanira ubutegetsi ni General Abdel Fattah al-Burhan arongoye igisirikare cy'igihugu, hamwe na General Mohamed Hamdan Dagalo arongoye umuhari Rapid Support Forces. Umuhari RSF wemeza ko wafashe ikibuga cy'indege hamwe n'amakambi ya gisirikare. Igisirikare nacyo cya leta cyemeza ko cyongeye kugenzura televiziyo y'igihugu. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani ryavuze ko abasivile hafi 97 bamaze kuhasiga ubuzima n'abasirikare 45. Ibi bitigira ariko ngo bishobora kwiyongera mu gihe hari abakomereka badashobora kujya kwa muganga kwivuza. Abo baganga bavuga ko imigwano yononye ibitaro bitari bike muri ako karere. Bahamagarira guhagarika iyo ntambara ku mugabane wa Afrika barimo ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe IGADE rihurikiyemo ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri ako karere ujejwe iterambere. Ishyirahamwe IGADE ryavuze ko perezida wa Kenya William Ruto, wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir hamwe n'uwa Djibouti Omar Gere bazoji Khartoum gufasha guhagarika intambara.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwevuga mu makungu hano muri Leta Zunze za Amerika, ubutungane buvuga ko bugiye gufasha Ukraine mu twigoro irimo two gutohoza ku byaha byo mu ntambara byakozwe n'u Burusiya. Umushikiranganji w'ubutungane wa Amerika Merrick Garland yavuze ejo ku wa mbere ko agiye kugena umushikirizamanza hamwe n'umuhanuzi mu by'amategeko bazofasha muri utwo twigoro. Kahlande yavuze ko uwo mushikirizamanza azofise icyicaro kuri sentare y'abanyaburaya iri Irahe mu Buholandi, hari nyuma y'umubonano yagiranye n'umushikirizamanza mukuru wa Ukraine Andriy Kostin. Abategetsi bo mu gisata cy'ubutungane muri Ukraine bamaze igihe bakorana n'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika mu gutohoza ibyaha byo mu ntambara. Muri ibyo byaha hari ubwicanyi bwakorewe abanyamerika muri Ukraine. Tukiri ku makuru yerekeye Amerika, Taiwan izogura misile amajanane ziteregwa ku mato zikorerwa muri Leta Zunze za Amerika mu kuba iritegura mu gihe yotegwa n'Ubushinwa. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwatangaje ayo masezerano yo muri yaridi umwe n'ibice 17 y'amadolari za misile ku itariki 7 y'uku kwezi kwa kane, ariko ntibwavuze umuguzi uwariwe. ikimenye chumakuru Bloomberg cyo muri Amerika cyarashize ahabona ayo makuru kivuga ko umuguzi ari igihugu cya Taiwan. Ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwaranse gutomora kuri ayo masezerano, ariko bwavuze ko Amerika igiye guha Taiwan ibikoresho bya gisirikare cyo kwikingira umwasi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Canada abakozi ba leta barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitanu baragabisha kujya mu myerekano ejo kuwa gatatu mu gihe batokumvikana na leta ku kudugirizwa umushahara hamwe n'ibindi basaba. Abategetsi barongoye sendika yabo bavuga ko izo mpande zibiri zitaregereza kumvikana ku mushahara, ku gukingirwa mu kazi hamwe no kugukorera mu ngo zabo. Bavuga ko bamaze imyaka hafi ibiri bari ku meza y'ibiganiro, ariko ko barushe kuguma barindiriye atagikogwa. Baragabisha ko mu gihe atamwumvikano uzoba urashikwa ko igihe cy'isaha zitatu z'ijoro zo kuri uyu wa kabiri, nta nkeka imyiyerekano izoca itangura ejo kuwa gatatu mu gaturuturu.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umutwe w'abaparakomando umaze iminsi ine uhanganye n'ingabo za leta mu murwa mukuru wa Sudani Khartoum wemeye guhagarika imirwano mu gihe cy'amasaha 28. Uyobora uwo mutwe General Mohamed Hamdan Dagalo uzwi nka Hemeti yasohoye itangaza avuga ko amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo abasivile kimwe n'abatabara abari mu kaga bashobore kubona inzira yagezweho nyuma y'ibiganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken n'ibindi bihugu by'inshuti. Anthony Blinken yagiranye kandi ibiganiro na General Abdel Fattah al-Burhan. Abaganga bo muri Sudani baravuga ko abantu bagera kuri 200 bamaze kugwa muri iyo mirwano. Igihugu cya Iraq cyatangaje ko cyiteguye kwakira impande zombi kugira ngo ziganire. Fidel Niyongabo.
Abategetsi b'ibihugu byo ku isi harimo aba leta zunze ubumwe za Amerika, Burusiya n'Ubushinwa hamwe n'ibihugu by'Abarabu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika barateye akamo impande zitana mu mitwe muri Sudani gusaba guhagarika intambara. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yagabishije ko ingwano muri Sudani ishobora gutera ibindi bibazo ziyongera ku byari bihasanzwe ku banyagihugu. Guterres avuga ati:
The humanitarian situation in Sudan was already precarious and is now catastrophic.
Abanyagihugu bari basanzwe bahanzwe n'ibibazo bitari biki ivyo bibazo vyariyongeye kurusha muri iki gihe. Ndiyamirije ubwicanyi buriko buhitana ubuzima bw'abasivile n'ubukogwa ku baserukira amashyira hamwe ajeje gutabara bikanakomeretsa n'abandi isinzi. Ndiyamirije kandi n'ubusuma buriko buraba. Ndibukije impande zose ko zitegerezwa kubahiriza amategeko mpuzamakungu harimo kubahiriza umutekano n'abakozi bishyirahamwe ONU n'abakorera amashyirahamwe ajejwe gutabara. Naravuganye mu mpera zindwirangiye n'abategetsi b'abasirikare babiri bariko batana mu mitwe. Niko kandi ndavugana n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika hamwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu karere. Ndifatanije n'abanyagihugu bo muri Sudani muri ibi bihe bitoroshe na gato mu gushigikira utwigoro two kugarukana ikiringo fata kibanza gishingiye kuri demokarasi hamwe no kubaka kazoza karangwa n'amahoro n'umutekano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken nawe yasavye impande zitana mu mitwe muri Sudani kumvikana na kungingo yo guhagarika bidateze ingwano zigatangura ibiganiro. Yasabye kandi izo mpande zompi gufata ingingo zigenewe kugabanya inishamirano no gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano w'abasivile wubahirizwe. Blinken yatangaje ko inzira yonyine ihari ari ugusubira mu biganiro vyubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu bishingiye kuri demokrasi. Blinken avuga ati:
We have been consulting very closely on the situation in Sudan.
Tubandanya gukurikiranira hafi ibiriko bibera muri Sudani turiko tuvugana n'ibihugu by'Abarabu byo muri Afrika hamwe n'amashyira hamwe mpuzamakungu. Twese dusangiye impungenge kuri iyo ngwano hamwe n'ubwicanyi buriko bubera muri Sudani n'ukuntu iyo ngwano iriko igeramira abasivili. Tubona kumwe ko General Buran na General Daglo bakwiye gukora ibishoboka byose kugira bakingira abasivili n'abanyamahanga bari muri icyo gihugu. Dusaba ko ingwano ihagarara bidatebye, impande zitana mu mitwe zigasubira mu biganiro bizoshikana ku ndwara y'imfata kibanza irongowe n'abasivili. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yabitangaje ku munsi wa mbere ahari mu Buyapani mu nama y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire y'ibihugu, inzu ikomeye kurusha ibindi mu by'ubutunzi ku isi byo mu mugwi G7. Umushikiranganji Blinken yatangaje ayo majambo inyuma y'uko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa butangaje ku munsi w'Imana ko buriko bukurikiranira hafi ibyiriko bibera muri Sudani kandi ko bwizeye ko impande zose muri icyo gihugu zizoshyira imbere ibiganiro zikabandanya inzira mfata kibanzi zotuma ubutegetsi busubira mu minwe y'abasivili. Ku munsi wa gatandatu kandi ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya bwaratangaje ko butewe impungenge n'uko ibintu biriko biragenda muri Sudani, bwarateye akamo impande zitana mu mitwe kazisaba kwerekana ugushaka kwa politike mu gufata ingingo zo guhagarika intambara bidatevye. Bubaye ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa bivuga rumwe mu gutera akamo gasaba ko ingwano ihagarara muri Sudani. Yamara naho amakungu ariko aratera ako kamo, abo basirikare bakomeye bariko batana mu mitwe basa n'abatiteguriye kuganira mu gihe bitana bicanye. Ku munsi w'Imana izo mpande zibiri zitana mu mitwe zari zumvikanye ku byari byasabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU irimwo kugurura amayira yotuma abakomeretse batabagwa, yamara inkoho zagumye zasana. Naho Sudani yaranzwe n'imyaka itari mike y'ingwano, kudeta n'iyindi migumuko, Claude Kair akurikirana ibibera muri icyo gihugu yatangaje ko gutana mu mitwe kuriko kubera ku mugwa mukuru Khartoum kuri ku rugero rutari bwibonekeza imbere yaho. N'ubwa mbere mu mateka y'icyo gihugu haba gutana mu mitwe gukomeye cyane nk'uko mu bice byo hagati ku mugwa mukuru Khartoum. Ingwano irabica bigacika kandi no mu bindi bice bya Sudani hamwe n'intara ya Darfur yo mu burengero hamwe no mu ntara ya Kasaa yegereye ubibe mu buseruko bw'igihugu.
Urakoze Fidel Niyongabo, amakuru tuyakomereze mu Burundi. Polisi y'icyo gihugu hamwe n'abakozi b'inzego ziperereza basatse kuri wa mbere mu ngozi wahoze ari ministeri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni, bakeka ko hashobora kuba habitse amafaranga menshi yagombye kuba abitswe muri banki. Inkuru irambuye eloje dikaneza.
Kuva mu gatoto ruko kuri uyu wa mbere abapolisi benshi babonetse ku rugo rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu manuka bushira ubuseruko bw'u Burundi. Nk'uko abahabaye ibwirwa rya Amerika, igihe cy'isaha imwe y'agatondo haciye haza ubutwari iperereza mu ntara ya Rutana ari kumwe na komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuopeji n'abandi bapolisi benshi. Niko baziboneye batubariye no kuwundi muhana wiwe usanzwe uri mu gisagara cya Bujumbura vyaruko nyene uri muri karitsiye ya Gaseke buye mu manuka bungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abapolisi sinzi bazindukiye ku muhana w'uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi baziganirwa ibya Amerika. Amasoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru vy'iperereza. Mubaje gusaka twabonye mu abantu bambaye costume bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza, yemwe n'abana babasohoye bicazwa ku ibaraza. Niko babonye bongeye ko none amategeko akurikijwe hari cyononywe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubarwa mu Gaseke buye. Ni igikorwa gisanzwe cy'igipolisi, mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa Bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi. Ni kumwe mu ntu wazangabo zegereye umushikiranganji ajejwe umutekano yabwijwe rya Amerika mu Rutanayo. Inzu yabaye kwisakwa iri ku musozi wa Rongero mu kibanza kinini cyane kirimo n'ibuga by'inkino. Kiretse imfunguzo zo ku muryango mukuru w'injiriro zifiswe n'umwana umwigema hakora nta rundi rufunguzo na rumwe abapolisi basanzeho igihe bashaka kugura inzugi. Umushinzamanza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone ko izo nzugi zibomorwa. Umutani uteyeka isakwa ry'amazuru wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi wasohowe mu ijoro ryo kuri w'Imana nk'uko amasoko yacu yabitubwiye. Sylvestre Nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifovya by'amafaranga menshi. Muri iminsi harike ku muntu yoba afise amamiliyaridi 20 mu nzi we wenyene. Ni kumwe mu begereye ibiro by'umukuru w'igihugu washikiriza ibijyanye n'abika amafaranga mu mazu na Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avyijogota. Mu kwezi kwa gatatu guheze yagamishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'u Burundi bagasigara muri kabaza. Aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nk'inguzamateka biri hamwe.
kumela gusiri herawa nubaje wakapagura hanu wada sika nizani barabi nuunda mwonzi wana
mwosti mga sanguza mihara nari kitu ipakuro niho mzo zene
mzo wikiri vipakuru ya jane muri wangi ya sirikare wana kuku mwosti nisani hawa mwuzi wajie kuisoko uzo taha muhiru sagri hera vipakuru chanjangiru mwostako
ilungi amerika aja ashati kumenyaniwa ilisaku wajo fatwa mwoku wakuru kila wajia ibiturile mwoku mze gozohe iluruno kugwanya kudahana mwurundi mwoku prezanda ishimi ya zihe meji ya kisha kubutege simu hinduli na mirongibiri mazeri hama garamu ya matege kwa jodone wa shirahishize hakuliki wa naivazo vzuburundi kubakini muunani za wanye shure mulika minu uzamu
gishobora kuba mu amayirabiri imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho gasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kugwanya bakabo koko ko irimo mu Burundi abantu bari muri politique babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse
nese bashyirishije avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose amakuru y'u Amerika yamenye ariko itabashije gutohoza neza nuko igipolisi n'abakozi yigendereza baje mu gatake buye ka Bujumbura arembye mu bunyoni atariho yarari ariko amasoko yo mu bushyanganje bw'umutekano yatwemereye ibyo amasoko yacu yemeza ko kurugiwe hasigaye amucungira imparurwa nibake cyane sino kubwira igitigiri cyabo kandi ibiza nuko atabakeneye yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngwaro yahaca nk'ibyagenze gute mu ntango zo kwa 9/2022 niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshinga amateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka mushikanganje wa mbere arengiye mu bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri amusubiriza Gervain de la Kobuca bari babitsikanije ku mwanya w'ubushikanganje bw'umutekano ntambo zigezwe zitangwa n'ibiro bya president Ndayishimiye gusa iminsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo z'abo bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo mbere y'umukenyezi wa bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizi wari kumwe n'umugabo w'i we atanga ishikano wagishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana umutware wanje ari umuministre none ubu ni umushikanganje wa mbere n'ibiri imbere turabyizeye yabivuze amwenyura cyane arenga yome bunyoni niwe wenyine kugera ubu mu Burundi afite ipete rya commissaire de police general zingana na marshal mu gisirikare bunyoni yaramukijwe amabanga menshi iri ku isonga akaba ari umushikanganje wa mbere ari mu bategetsi b'abarundi bizwi ko batunze kandi akabigendera mu nyambaro cyane cyane no mugendera mu miduga izinze cyane ahatagera umutwe y'amasaha n'ibirato bikozwe mu nzahabu abatari bake baramwikese ko afise amasosiyete yimba ubutare muri Congo no kuba yarivye amahera menshi mu gihugu ariko ubwo nta rwego rw'ubutungane rurabyerekana umushyiriza manza akizigenza wa Repubulika ya Sylvestre Nyandwini yitabye telefone ubwo yatubwiye neza ibyo byafashwe n'icyatumye yikeka ko amazu ya bunyoni arimo ibifo by'amafaranga umuvugizi wiwe Agnes Bangiricenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamusubije ko ibihano zamukuyeko hari mu kwa 12 umwaka uheze icyo gihugu cya mbere cya Rutura cyagirije bunyoni kuba yagize uruhara mu mabi yakomeye niho nyango wajya gateka akazi nka muntu mu Burundi rero je wika neza ijuja Amerika
ishaka senele ritavuganwe n'ubutegetsi mu Burundi ndemeza ko leta ifite umugambi wo kurihagarika Burundi umuyobozi waryo député Agathon Rwasa avuga ko babuzwe gukora amakoraniro nk'irya ritiganjwe kuwa gatanu w'icyumweru gishize Agathon Rwasa yabiganiriyeho na Diane Nini Ndahazwe
ubwo twari kugikora itariki 14 ku mugoroba w'itariki 10 nyuma y'isaha 12 umuyobozi mukuru mu bushikiranganje aratelefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarondikiye hanyuma none ko bumviye ko hari ikosa reka wenda abikosore hanyuma ndabazanire ibikosoye ntiyagira kabisa
iryo kosa babamenyesheje muragemera ko ryarimo ryagijyahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganje
twavuze itariki mugabo kuba tutavuze itariki nabyo nyine nawe akurikije uko amategeko avuga mu gihe byanditse mu itegeko yuko igihugu kimenyesha amasaha 72 imbere yuko kiba ibyo nabo nyine bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane nuko twahavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganje bavuga yuko mu mezi abiri ngo CNDD izoba ngo itaki baho ngo izoba yayihejeje nibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya
kuko imutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka ryamaze gushika muri ubwo bushikiranganje
amasaha yararenze yamamaganye amasaha 12 z'umugoroba igikoze pekeranijwe bukeye zaho munandi cyakora uwo bwo tugende twaciye tubandikira bukeye twarandika cyete twarabijanye tubaha ibindi sango turarindiriye nawo nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva bashobora kurondera by'ibyitwazo nyine nk'uko ukunduko
hari ivyo mwari muciye ku masonga mukanya kumuvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta Senela uwo mugambi amakuru mubifite ko muyakurahe ibyemezo bikabivya
amakuru tuyakura mu makoraniro bigwa barakora hijya no hino amadiskura agacamba avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambi tukabona rero ku mbuga n'imyifato za bamwe bamwe mu ndongozi bikazi duteye amakenga turaje ku mbuga n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganji ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi atayicika ibyo byose tubona rero bifitanye isano rero n'ayo majambo umutegetsi agenda aravuga bikadutera amakenga rero n'iyo nyifato rero bamwe bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira cyane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa kubarema intandiriza kubomora amaperimanase n'ibindi tubona neza yuko babifite iyo bitumbera
imvugo iri muri CNL isa nk'iyo umenga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashahamwe avuga ati hariho intambwe yo barabaye agatorwasa umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politiki mu by'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta mu iyo migambwe
urumva hari imvugo y'abategetsi bo hejuru wumva ko ari imvugo nziza narangwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'iyo gukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo ugacubona n'imyifato y'abatware bamwe bamwe hariya hasi yego mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe iterambere ryo babisha rihayirira mugabo ku rubuge ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubuza ya mvugo
mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buzaba burumanije imyaka itatu uramutswa igihugu cy'u Burundi ni hafi gice camanda ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere byifashe gute muri iyo myaka itatu aha turavuga ku kibazo cy'ubutunzi hari imaze iminsi bivugwa na Kizigenza w'ico gihugu avuga ko ata Murundi akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze muri CNL mubibona gutyo hanyuma muri ico kiringo c'imyaka itatu ho amanotanga na gute muri ko muratanga
kintu twabonye nuko menga ubutegetsi ntibuzyo buriko buraja menga ni gutabatora nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri iki kintu ngo tubone yuko carangutse by'ukuri kucyo muvuze kijyanye n'ubutunzi ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko rero dufate nk'akarorero umuntu yahembwe ibihumbi ijana by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2020 kugira ino munsi ahembwa yo nyene nta n'amafaranga 10 bamwongeye mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'2020 dufate nk'ikiro cy'ibiharage cyagugwa amafaranga amajana 9 cyazinze rwose kugura 1,200 uyu munsi igwa 3,500 agati 3,500 n'ibihumbi 4 wumva kuri wa mushahara ataco wiyongereye ku 100,000 cyajana 20,000 wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abeshejeho na wa mushahara kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze iyo ni imvugo novuga nti ni imvugo y'abanyepolitiki
honorable Agathon Rwasa muramutswa umugambi CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
natwe turabakengurukiye mugire ibihe byiza
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu ntara ya Rumonge haravuga abantu b'abakobwa batwara inda bakiri bato abenshi babara abanyeshuri kandi iyo bibabayeho bava mu ishuri ishyirahamwe ryita ku neza y'imiryango ABBF rirahamagarira ababyeyi kugira uruhare mu gufasha abana kumenya inzira ikwiye inkuru ijwi rya Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho
ibiharuro dukura mu kigo c'ishirahamwe gitari neza y'imiryango ABBF mu Rumonge vyerekana ko abigeme 31 batwaye inda batifuje mu mezi 6 aheze muri abo harimwo 6 basamye inda bafise imyaka 15 abandi 7 bakaba bafise imyaka 16 iyo miyabaga usanga ari abanyeshure kandi bagaca baheba kwiga Josephine Rufyiri ajejwe urwaruka aho mu kigo abubefu aratubwira ico yibaza kuri ibyo biharuro
ibiteye ko bacana ariko kandi biranagateye kuko sibike yaba byari byashobotse ibyo biharuro byogiye burundu kuko kubgacu ntitwifuza yuko n'umuyo twarinda atayifuje
muri ico kigo cita ineza y'imiryango barakira urwaruka bakaruye inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina bikora imana shahre umuvyeyi wo mu rumongati haracari habavyeyi batubuka kuganira iby'ubuzima ndoragitsina n'abana babo
nuvuga ko ari migenzo ya kera yazingamitsa abantu ugasanga umuvyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niyo yobibaganiriza ugasanga umuvyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ibyerekirondoka bijyanye n'amashyira meza ngo abone abase niyo yobibaganiriza se nawe ugasanga ntabironkera akanya atagupfukura ikaronderera rasiyo
uko kudahikiyago abana bivamo kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato Manirakiza Yvonne Andrew Berize aserukira urwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo
ego igituma tikingira aho mugeme hari gihe abadafise n'inyigisho ku byerekeye ibyo byaje no kwikingira kandi nacugahura no ruhara rw'ababyeyi ni ruto mu irera ry'abana ntibabereke umwongo buma n'udahuma bera abantu benshi ubuzima goma bajya kurondera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana babo
ariko umubyeyi bikora imana Charles we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni
si ugushirukanya ahubwo byari ngombwa ko abana bakura bazi kazoza kabo mu byerekirondoka rijyanye n'amagara meza bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazogere mu bigero no kuri bazi mu bigero ingene habwirwa kugenda nitunganije
ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimbye kandi ata buryo bafise Josephine Rufyiri
hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko ugasanga umwana yifuje kuronka kana kariya hama akababona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka aturonka canke nawe yoba buronka akabona yuko nk'iwabo atomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoya ugasanga ashinzwe kubirondera mu nzira zitarizo
hari n'abigeme baja mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto Muhigwe Dondarsi ni umunyeshuri mu Rumonge
nk'abanyeshuri bashobora gutwara inda bivanye n'ukuntu usanga bafitanye imimenyano n'abamotari bakabamenyeza amarifti nk'iyo mbere mpaye ca deplacement gaca kijya rero uwo mumotari rero niwe aca arondora ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha agaca arondora ukuntu amusaba mu bushurashuzi
abandi bagirizwa guhenda abo bigeme n'abarobyi bivuye ko abanyeshuri bamwe mu Rumonge baje kuhiga bava kure barapanga amazu bamwe rero barahendeshwa kaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza hari n'abarezi ibagobe izo baragiye bakibira ibibazo abigeme bigisha n'abanyeshuri b'abahungu birashika bagahenda abigeme bigana Muhigwe Dondarsi
umuhungu ashobora kuba aciye ubwenge cyane mu ishuri abantu tujya muhungu arashiye ubwenge umuhungu nakabwo ati genda ashaka umfashe kwigisha nk'ikiriye wa muhungu akabwira ati nukuri uraza muhenda kwigisha cyangwa nkuraza duhurira hano kandi abikwigisha tube ntugire ikibazo rero amaze kuza rero arashobora guca mwinjizamo ubwo busambanyi gusa usanga barikoze umukobwa atarabyiteguriye
ku banyeshuri bakora amabanga mpuzabitsina bakiri bato inkurikizi ku magara yabo ni nyinshi ashobora no gutabuka igihe aryamanye n'umugabo amusumbye imyaka iyo byaye naho nyene ingorane zishobora gutuma hakura indwara yo mu kigo Rufyiri Josephine
nibyo bishobora kumushikira igihe cyo kwibaruka kuba yakiri muto ugasanga aratabutse umwata hanyuma nko kuri barya abantu baca yiyumvira nko kugenda kubwira ibintu byo gukorora inda ashobora gusanga aragize ikibazo gikomeye ku buryo usanga n'ibihimba by'iyo byirondoka byononekaye ugasanga baramuteyemo n'igitereko agacabaho ubuzima bwiwe bwose atagisubira kurondoka kandi
mu kigo cy'ishyirahamwe gita ineza y'imiryango basaba ababyeyi kurengera imico bakaganiriza abana ibijyanye n'ubuzima ndoragitsina bitagenze uko naho bakabarungika mu bigo bibigisha kugira ngo bakure bazi gutandukanya icatsi n'ururo
urakoze Thierry Vendayishimiye ni kuri iyo nkuru y'abana batwara amada bakiri bato mu Burundi mu ntara ya Rumonge dusorejeho aya makuru y'iwanyu mu ntara mbashimira cyane kwa mukurikira buri munsi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umugabo ukwanze ntakuraguriza umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.